iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya mutega amatwi ikiganiro muri isanga mucumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi rero mu kiganiro muri isanga turarabira hamwe intererano y'ugwaruka mu guharanira agateka k'abana canke agateka k'ugwaruka muri rusange. Ni mu gihe mu minsi ya vuba abatari bake bijukiye ibikorwa bijanye no gufasha ugwaruka mu ntumbero yo guteza imbere ikibano n'igihugu cabibarutse. Tugiye rero kuganira na bamwe muri ugo gwaruka kuvuga aba jeune mu Burundi bari muri ivyo bikorwa batwiganire icatumye bafata iyo nzira intambanyi agahembo n'ibindi vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa byo guharanira agateka kugwaruka. Ikaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mumvisa ku karirimbo ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi muri isanga yuno munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turarabira hamwe intererano y'ugwaruka mu guharanira agateka kabo canke agateka k'abana muri rusange. Ni mu gihe mu minsi ya vuba batari bake bijukiye ibikorwa bijanye no gufasha ugwaruka mu ntumbero yo guteza imbere ikibano n'igihugu cabibarutse muri rusange. Tugiye rero kuganira na bamwe muri urwo gwaruka, kuvuga abo ba jeune bari mu gihugu cy'u Burundi muri ivyo bikorwa barimwo. Batwiganire icatumye bafata iyo nzira intambanyi bahura nazo agahembo ko bakarimwo n'ibindi byinshi bijanye n'ivyo bikorwa byo gufasha abana bakiri bato cane cane abana bantaho nikora. Kazi rero nkuko musanzwe mubikora buri munsi murashikiriza amanimero yanyu canke mugashikiriza ivyumviro vyanyu kuri ubuga rwacu rwa Facebook akaba ariho tuza kuja kuyaronka kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Facebook yacu rero murayizi ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Rero mubo twabatumiriye uno munsi ni umwigeme mu Burundi kazi afite imyaka 17 yonyene akaba ari ku ntebe y'ishure amaze kugaragaza ishaka ryo gufasha abana bakiri bato aho mu mwaka uheze yafasha amarerero y'imfuvyi kuronswa ubuvuzi muri kino gihe buca dutanga abana batangura amashure ariko yegeranya ibikoresho by'ishure kugira ngo abafashishe bamwe bamwe muri abo bana bantaho nikora bari cyane cyane mu bwoko bw'abatwa. Uyu mwigeme ni kenshi yaciwe intege n'abakunze kuvuga yuko akiri muto ariko nivyamuciye intege yarabandanyije ibikorwa vyiwe kenshi akaba ari ivyo akora mu mwanya mwinshi. Rero hariho nibindi bikorwa byinshi aza kutwiganira neza na neza arimo muri iki gihe uretse ivyo tubashikirije. Uyu mwigenye rero suwundi ni Naomi Iteriteka. Naomi Iteriteka aza kuba ari kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi n'uwundi mwigeme yitwa Chancel bamuhaye. Chancel afise ibikorwa bitari bike nawe nyene akora mu gufasha cane cane abana bakiri bato abana bantu aho nikora akunze kubonwa cyane ku rubuga rwa Instagram ku bikorwa byiwe akunze gukora kimwe muri ibyo bikorwa benshi bamuzi ko ni umugambi akorera ko yitwa witwa dusangire dusangire akabaza kutwiganira byinshi kuri byo Chancel akaba yaranaronse nakaryo ko gukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ku rwego rw'isi nka UNICEF navyo nyene araza kubitwiganira reka nakire batumire bacu rero baratubwira byinshi muraza kubabaza byinshi Naomi iteriteka kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane naramutse mwese.
Ego urakoze cyane nizere ko telefone iza kudukundira harimo amajwi agaruka ariko turagerageza. Reka twakire na Chancel amahoro neza kaze mu kiganiro. Ndabwiye ko Chancel nawe nyina ga telefone kamugoye turamugarura ku murongo. Chancel nawe nyene ari mu gihugu cy'u Burundi be na Naomi Naomi urahumeze neza ngaho mu gihugu cy'u Burundi
Yego turaho turakomeye nawe mu gihugu
Natwe turashima turashima Naomi tubanze tubwire muri make Naomi uri we twabwiye abatwumva yuko uri umwigeme mu Burundi kaza afite imyaka 17 ibindi twomenya kuri wewe nibihe mu buzima bwa misi yose uburi gukora iki hama unongere unatubwire iki gikorwa cyo gufasha urwaruka cyane cyane abantu aho nikora cakujemwo gute ko usanzwe nawe urugwaruka mu bandi
Nangole kukunata ni Naomi Chiriteka Mungu mgaiwa jie Mungu kachumi nengwe Mawanzu mwenye shuri Hanyo mwondi kazi Hama Ite mkogwa Mungu mwenguze na nidachari mtu Nidachari mtu Kaini zoroshi chane Nalitangu ye Nide na nidi nipamu Nikuwa tangurubu Nami njambe nalikulana na wasi tukacha mbitaro kukaburila wana kuko mbite wanje mama kukulirayo ndokwe kumutima mutima kwe kumute wanje hama nato tukwa iwanda nyeje aliku ndalonga akajo kukuzanda kendera iliko iliko amadelero yinku uti na kibidwe yuze na ubu ya nyine na mwakuhe sisi nyaka chini nitani amunda ndunzita kabo mwakumpe tukumbawayeho ichati wajayo nyine ama historia yabo mwumbawe na mwuteko chane mwumba ini mwana umukoka kandi mwana akisawa zeyi dici da mukiranda cha wanje mukirati iyo ari cyo cyo genda gutyo tawe ni ko ari bintu biba cyose kandi bikoye gose kuba uri umwana ukabura abateri kiri muto cyane harimo bamwe wasanga baratuye barabara usanga baratuye mu mayarara kandi batugoye katawumvira ati iyo ari cyo yunze numva ariko navuye mu yarara abantu mu yarara kandi komeye cyane rwose amazi umvira ati none kugira umuntu ibyo bikomere byose ntabwo woheza ariko ngo ushobora kubaha icyizere ndaca hamwe ndi umvira ati ubigenda gute niho ndasigura fundraising yo gufasha abana b'imfubyi yagiye muri mirongo ibiri mwaka wa 2021 jamii mataya sha turabikora turafashanya n'urundi rwaruka kugerana ibintu byose by'imfubyi aho nari ndi muri sekta y'imfubyi ndafata turegeranya impunzi turegeranya ubufasha turabafasha ariko sindabona yuko atari ibintu cyane cyane bakeneye ari afekta y'abantu kubona yuko ari abantu babitayeho kubona yuko bahari abantu babavugisha kuko kenshi iyo tugiyeyo ntibari abatekere ibyo tubazaniye bari aba bantu bashasha baje bakambaza ati mu bana ndabona ni bande tukakina tukajoherwa uko niko bajyeho no kubona abantu batajyeho no kubona ibintu abantu babazaniye none nshya mbona yuko burya ibintu atezi bikenewe rwose ejo n'abana bo mu ibarabara ko nyine abana bose bavuze ikintu bisanzwe usanga ari ikintu nyine kiguma mu mutima kuko barabona nka twebwe tuba tubifite akabona ati jyeho kuki kubera iki jye ntabwo mfite ariko ibyo arabifite najye niyoke sanakiye niyumva ati jye kwe ko ndabifite nawe atabyo bafite urumva nacyo ngerageza kubasangiza icyo mfite hamabwire n'abandi tujye hamwe gusa tubafite nabo nyine tubereke yuko ari abantu babiyumvira kuko nabo nyine nibwo burundi bw'ejo niyo generasiyo yejo niyo rwaruka rw'ejo kuko nabo baravamo ikintu n'abantu nkatwe n'abana nkatwe bafite ubwenge bafite barashoboye niko navuga barashoboye gukora ibintu byinshi rwose nuko nyine umuntu nyine agura uburyo cyangwa ngo abavuzi nyine babikora ariko nabo nyine barashoboye kandi umuntu abegereye akabafasha agatekisitura kintu baba bafite muri bo bakabafasha kuronka agise ibintu baba bakeneye aho tukabazoza n'ikintu gikomeye cyane kandi abyizeye
yego urakoze cyane
ikibazo mpayimana
urazo kutubwira ibindi byinshi by'ibikorwa usanzwe urimwo ariko ego wasiguye neza uri we impamvu wagiye muri icyo gikorwa ni byiza cyane kubona waratangiye ugendera ibigo by'imfubyi ibigo by'abantu nikora turumva ko ari byo byaguteye izo mpuhwe icyo kigongo cyo kugira ngo ubegere ugerageze kuraba ingene uwo bafasha ni byiza cyane uti ni Burundi bw'ejo nawe usanzwe uri ugwaruka uri Burundi bw'ejo ariko kwiyumvira abandi ni ikintu kitoroshe gihambaye hamanda abwiwe ku murongo wa telefone ko Chancel amuhaye nawe nyene tumuronse yagarutse ku murongo tumwakire nawe nyene Chancel ikaze neza mu kiganiro
urakoze cyane
ga telefone kareka tugoye ariko ubunye ndumva biriko biracamwo neza urahura akomeye Chancel bamuhaye ku batamuzi hariho benshi cyane bakuzi kuri Instagram ofisi abagukurikirana benshi abashika ku 13,000 turababona ngahanye kuri Instagram ariko ku batakuzi Chancel ninde ibi bikorwa byo gufasha abana bakiri bato banaho nikora wabitanguye gute byagenze gute
murakoze cyane Chancel bamuhaye ni umugwaruka ndumwigeme aharanira agateka k'abana cyane cyane abana babatwa n'abana b'abanyamwemba rero ibyo bikorwa nabitanguye mu mwaka w'2017 icyatumye ndabitangura hariho porogaramu naciyemo ya UNICEF Burundi yitwa Enfant Journaliste iyo nayo rero yampaye amahirwe yo kumenya neza na neza ubuzima bw'abana cyane cyane abo bana bantu nikora mbe n'ibyaho ingorane baba bafite n'ibyahebezo baba bakeneye mu buzima rero icyo gihe cyose kuko iyo porogaramu nayo ibayemo naje nkiri umwana kuva mfite imyaka 16 mugabo nta buryo nari mfite bwo kuvuga ati hari icyo ntushobora guterera kuri uwo mwana nasanze bariko barirukana ku ishuri tukaganira abuze ikayi imwe cyangwa ikaramu imwe rero mu nyuma gusa namanye novuga ati iryo jwi ryamye mu mutima wanjye riguma riyumvira ati none ko nabimenye ko nabonye uko ari abana bataronka amahirwe yo kujya ku ishuri kubera ubukene cyangwa izindi ngorane umuntu ashobora gutorera umunsi ni giti jyewe nka Chancel nshobora guterera nyambara umwana umwe nkamukora muri izo ngorane rero mu nyuma niho nahavuye ngira amahirwe yo kugira foromasiyo y'uko ngene umuntu ashobora gukoresha ibihinga ngurukana bumenyi rehezo sosiyo ariko ibyo umuntu abikoresha bikagira icyo bihinduye mu kibano donc bikagira icyo biterereye ni kubera kwa kundi twebwe abajene usanga tubikoresha gusa no munsi nambaye agahuzu keza reka nshire k'ifoto no munsi nambaye iherena ibishasha reka nshire k'ifoto ariko ugashira ko ibintu bifite icyo bigirira akamaro yaba ababiraba cyangwa abantu bo mu kibano bakikwegereye rero niho mu nyuma naciye ntangura kugira icyo nokwita ama fundraising kwegeranya uburyo ndabicishije kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi abantu barabyitabira cyane ego rero nibyo nuko nabitanguye
ego none turavye nkumbure ngarutse no kuri Naomi ibi bikogwa birasaba uburyo birasaba ingufu umwanya Naomi wewe kusanzwe uri mu ishure umwanya uronka gute witunganya gute kugira ngo ubironkere umwanya navyo nyine
kandi kubyerekeye ubuvo rya mbere na kane DJ nyine nenda byifuza rwose ndabisaba ababyeyi ababyeyi nk'uko bari basanzwe bafite umutima wo kubafasha abana barantahuye rwose baravuga ati dusangize abandi icumi dufite turabikora ndabona yuko nyine ko natwe tutobishoboza twenyine kuko umva baba bakeneye ibintu byinshi rwose niho naciye nkoresha iyo fundraising turaja hamwe n'abandi bantu baracyitabira kurama nabishimye rwose n'ubu nimba bari ko ari ubwiza ndabibashimiye rwose baracyitabye baraboneye ko ari cause yo kudefonda ari ikintu bashobora gushyigikira kandi byarabaye byiza twarashoboye kuba ibyo bari badusabye bicabyongera ko pardon ko birabonwa n'ayandi maorganization nabo nyine barabyitabira baravuga ati tugiye kubabaza icyo twabafasha n'uburyo bwacu dufise karaba icyo dushobora kubafashisha mu byo dufite nabyo nari byarafashije nakurikije ubw'iwanjye n'abandi barashyizemo kandi byose byagenze neza ndabishima ibyo bikorwa nazi mbikora mu karuhuko kuko mu mashuri nawe n'imiterekana byo ntashoboye ariko ubuya ndagira uko nshoboye mfatanyije n'ishuri ariko neza uyu mwaka ugira utanguwe kamusa izoca nkora uko ndabyifuza
ego uravuze gato Naomi ibijyanye na fundraising kuvuga kwegeranya amafaranga yo kugira ngo ukore igikorwa runaka kuko nk'uko twabivuze birasaba uburyo bwinshi kugira ngo ufashe abantu abona ikora n'ibindi bikorwa burimo ubikora gute none uko kwegeranya uburyo uhamagara abantu kuri telefone ugira amasekeza aho uja ahantu runaka ugaterereza bikorohera gute kugira ngo wegeranye amafaranga uburyo
nkoresha ama réseaux sociaux igisatangurukana ibimenyi niko wakivuga
ego ni ukuvuga ko ushira ko ibyo bikorwa uri kurakora ukabahamagarira kuguhamagara no kuguha ubwo buryo kugira ngo abariko baratwumva ko mbere nabo nyine bifuza gukora uko ukora bashobore kuronka inzira zoroshe z'ukubikora
ego igihe nabikora narasoje afishi ndabyerekana aho ngiye gufasha ibikenewe ndabisigura nakoresheje igisata cya Instagram komsa bica bigenda biratembera abandi barabimenya hari ahantu hamwe nko muri ayo maorganizatio navuze yashoboye gufasha aho nagiye nagenda barongera amakete ndabaha parmail ndababwira ati naragiye nkaha nsanga bimeze uku ndasabye nimba mubona yuko mufite uburyo bwo kubafasha nabo mubiyibuke hari ikintu kimwe kibakeneye kandi nabyo bafashamo
kubera mukuru ibi n'ibi ego mpindukire gato kuri Chancel hama turaja no ku murongo wa telefone abanywanyi bifuza kubaza ibibazo ibyiyumviro guterera mu buryo butandukanye Chancel nawe turabona ko uburi mu bikorwa byinshi cyane byo gufasha cyane cyane hagati mu gihugu mbega wowe bikora umwanya wose niko kazi kawe ka misi yose ukora utunganya umwanya wawe gute nk'umujene
murakoze cyane kuri icyo kibazo kuva ubu harabije umwaka ndabigize ibikorwa by'ubuzima bwanjye ino ikindi gihe naho ndabikorana n'ubundi buzi bwa mbere nabifatanya n'ishuri ishuri rihoze nkabifatanya n'ubundi buzi ariko muri uno mwanya naramaze kubigira ibikorwa by'ubuzima bwanjye nibyo nkora byonyine nibyo nitaho
Ni ukuvuga ko ubihemberwa ukabironkamo n'uburyo bwo kwibeshaho ibyo navyo biba mu mashyirahamwe atandukanye kumbure mukorana canke uburyo witunganya mu buryo bwo kwibeshaho
umuntu niyo avuga ngo arabaze kugira ngo ibiryo bukwiriye bibeshaho muri ibyo kuko ahanini wanashaka agiye gushika uno munsi nta association fise ndabikora nka chance rero igihe rero utabona afite na association ntuvuga ngo birya bikorwa ngo byoheza bikabeshaho cyangwa ngo bikabeshaho abandi ntabaharagera haba ari nuvuga yuko ari kwitanga ni kwitanga
uriteguye kuzokugurura iryo shirahamwe kumbure hariho n'abashaka kuba bashaka guterera kugutera intege mu buryo bw'amafaranga ariko bakavuga bati bipfuza kubicisha mu ishirahamwe ni icyumviro ni icyifuzo wifuza kuzokora mu bihe bya vuba
ego cyane kuko uko iminsi igenda iragera niko ibikorwa bigenda biraguka niko tugenda tubaronka abadushyigikira ibikorwa bikaguka kandi uko ibikorwa byaguka niko abajeje intwaro guverinoma baba bashaka yuko ija mu murongo wa asosiyasiyo rero natwe turi mu nzira zo kugira iyo oruganizasiyo
reka tukubitire ku murongo wa telefoni naho nyene abanywanyi turi kumwe hariho uwitwa Serge uraho neza
amahoro cyane
murakomeye
ego turashimira imana
ni byiza cyane kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyane cyiyumvire kuri ababigeme
nagomba kubaza ababigeme mbega iki cyiyumviro cyabo leta yoba hari icyo yaterereye kugira ngo kibe kiriko kiraga mu ngiro cyane n'uburyo bwabo bobo ubwabo bakoresha mbega hamwe hoho leta yoba atacyo iraterereye bosabikireta kugira ngo icyo cyiyumviro kigere kure mu gihe hariho abafise ibindi byiyumviro birashe ariko bakabura aho bisohorera ariko bobona yuko ibyo byiyumviro byabo biteye imbere nabo bakabona ko bifise umurongo nabo bakagiraho bosohorera bya byiyumviro byabo
ego urakoze urakoze Serge turagaruka ku kibazo cawe mu kanya reka tubanze twakire n'undi mutumire undi munywanyi hama barakwishura ibibazo barabishura ibibazo hamwe bakoze cyane nakire uwitwa Estelle turi kumwe mahoro neza
mahoro cyane
urahora komeye
aho ndakomeye
duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
tukaganira nandi
muri kumwe na Oriane itanga ishaka ndakeka Estelle atakurikiye ikiganiro kumbure turaza araza kugaruka hanyuma ego reka ngaruke ku kibazo cha Serge yabajije bempi kumbure na Omina Chancel barashaka kucishura cerekeye uburyo muba mukorana na leta ati niba bashobora kuba bashigikira muri uburyo na buriya kumbure kubatabizi hariho amashyirahamwe atandukanye akorana na leta y'ugwaruka hariho na banke twumva iruka kugurugwa y'ugwaruka Chancel duhereye kuri wewe hariho nk'ishyirahamwe nka soje paye n'izindi nyinshi twumvise zishobora kuba zikorana n'ugwaruka mu buryo bwo gukorana na leta leta mukorana gute warabateye akamo kugira ngo mukorane ibikorwa byawe bishobore gutera imbere kurusha
ushobora kwiyadukiza ngo ukore ibi bikorwa ndakora ukaje ibijumbura ukaje imuranza ukaja imakamba abajeje intwaro aho ndiko ndavuga leta batabizi rero kubona birya byose bishoboka nuko leta baba badushyigikiye baba bakunze cyane baba bemeye ibyo turiko turakora nibyo hariho ahantu hamwe na hamwe usanga abajeje intwaro bataratangura ibyo bikorwa byacu batarabona intumbero zabyo, ugasanga rimwe na rimwe abo bagenzi b'intwaro ntibakorohereje cyangwa ntibagushigikiye. Ariko nkaje ku ruhande rwanjye navuga yuko abajeje intwaro je banshigikira muri iyo nzira yo kuba baritabira ibyo bikorwa, bakaza bakanshigikira nyambari icyo gikorwa mba natunganyije cyo gutanga intebe ku mashuri, bakaza tukifatanya nabo bakampa abakurikirana ibyo bikorwa mu gihe je nkaba ndi hafi ndi nacuye nk'ibujumbura bobo ahuko bikaba bakabandanya babikurikirana. Novuga ko ari muri iyo sansi, ari muri iyo nzira abaje leta ishyigikiramo. Novuga ngo hariho uburyo ngo bampa, hariho amahera bampa, oyayi bashyigikira muri iyo nzira yo korohereza ibikorwa byanjye.
Ego mu bisanzwe kumbure nibyo bajejwe, niba atari ikintu cy'ukonona cyangwa ikintu kiriya kigirira nabi abanyagihugu, mu bisanzwe bokorohereje kugira ngo ukore, hari ikindi wo kwipfuza none kugira ngo bagushigikire mu buryo kumbure bw'uburyo nyene, kugira ngo ushobore kuronka haba ari ayimakaye cyangwa haba ari ikintu kiriya, kugira ngo ushobore kubandanya ibikorwa byawe cyangwa hariho ubundi buryo uronka mu yandi mashira hamwe runaka mpuzamakungu n'ayandi?
Ego cyane kuri ico nkajewe ku ruhande rwanjye bivanye n'ibikorwa ndiko ndakora nosaba. Hariho ibikorwa dukora kuko ndafise cantine scolaire, ikigo kigaburira abana mu kigo kibamo imiryango y'abatwa. Rero muri ico gihe ibyo tubagaburira n'ibyo turima, ariko turafite intambamyi zo kuronka kuko badufite ikibanza gitoya kidukoreramo ibyo bikorwa byo kurima. Rero nka hamwe nka leta yoduha nk'ikibanza, kuko hari aho usanga leta ifite ibibanza itari kirakoresha, ikaduha nk'ibyo bibanza umuntu agashobora kujya batakarima, twoca turonka n'uko ngene tugaburira umugwi w'abana benshi benshi kuko ni benshi babikeneye.
Nizere ko akamo kawe bakumvise. Reka kumbure mpindukire no kuri Naomi, wewe nawe nyene woba hari icyo wipfuza kuri leta y'u Burundi, haba ari icyo mukorana, haba ari icyo bagufashisha muri kino gihe?
Ego cyane kiriho sama ibyo yavuze, hari ikintu ndategura muri iyi minsi. Narakeneye ibintu by'impusa kuko ntashobora kugendera muri sekita hatari ubushofi. Ni ukuri ntibangoye rwose, ntibangoye, barantanguye barambaze ko hari icyo bafasha uganda bishikiye ko kandi icyo nkeneye ubufasha kivuye kuri bo. Ni ukuri barafashije kimwe na cyo nosaba ni uko tureti hayanga hamwe nagendagira intambara. Nashaka gusaba yuko njyewe ego abajeni gusa njyewe navuge ko suis plus jeune, ndi muto gose. Nko kumva umwana w'imyaka 17 akubwiye ikintu, uri umuntu akuze, uri umuntu nk'umutegetsi, niko navuga cumengo ni umwana ntashoboye. Nusaba yuko boza baratunze ibisanzwe plus bagire eforo kuko burya umwana nkanjye kuko ngivuga ko n'ibintu byashikiye ushobora kugenda kunegosya n'umuntu cyangwa kuvugana n'umuntu n'umutegetsi akagufata n'imibereho akavuga ati nibyo uri kugenda ku munwa. Nusaba yuko icyo gikorwa gusabye worindira akanagikora, gikora ukaraba kanza icyo agira akore, nuko ubanza kugifatanya imenego cyangwa ukareka kumwumviriza. Ni minimum no kumviriza umuntu naho tukiri bato turashoboye, reka ndabivuge turashoboye kuko ndabitahura ko batadufata wose yamiyongera. Bibaza yuko tukiri abana cyangwa tubona ibindi atari ibyo, ariko no mu byo nkora jyewe ni kugira mpamagarira abajeni kubona ingorane ziri impande zose, impande zacu turabe batoye bacu. Urumva rero muri izo zose hari igihe ukenera umuntu agufasha mushakanye ariko dushaka gupresenta akakubwira ati ngo ni byiza, ariko ngo ntumengura cyane muto ego gacari muto ariko ndabishoboye kamwe nise nashaka kubufata ubusizo seriye nawe niri muto akarara icyo ushoboye ushobora kuba ndi muto ni biruta abantu banduta umva rero nicyo saba ko kandi twoba kristo prezante ego abajene baraba ko prezante mi si jewe siniyumva ariko ndi muri abo bajene bari ko prezante ego ndi muto ariko kamen ndashobora kuba ko prezante nanjye univeau ya leta kuko bite ndabona yuko bikenewe muri pako maze kugira
ego nibyo koko nizere ko nawe akamo kawe kumvikanye ati turashoboye kandi babafate nkankama ibikorwa byanyu ibyimviro byanyu mushikiriza iyo mubishikirije koko nkuko bivuze murumva yuko araho muva ko mufashe menenengwe kandi turabona benshi muri mwebwe muri cyo bita aba influencer kuvuga ko mutera intege abatari bake bari mu rungano rwanyu kubona kumbure nka chancele agira abantu bashaka ku 13,000 bamukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi si kintu gito na gatonya reka mbandaje ku murongo wa telefone nuva hari uwo telefone bigoye ariko ku murongo wa telefone na Kire Nestor Nyandwi ni abatukiri kumwe Nestor Nyandwi turi kumwe
cyane
amahoro
amahoro
uri hehe uherere hehe
wende muntara ya Cibitoki
mu Burundi byifashe gute muri make ngaho
ufashe neza mperereye ufashe neza
ugaruka ngo ngaho rurijukiye guterera mu iterambere ry'abana ry'ugaruka nkabo
yewe yewe no kuvuga ko bamwe barabyikije kandi ntibatijukiye ibyo birabye ugaruka rurimo imigwibiri hariho imigwi yize ugaruka guyize rufise amashuri hariho n'ugwaruka udafise amashuri kenshi na kenshi rero iyo bariko barahamagara ugwaruka ni amabona bakunda kwisunga ugwaruka guyize nashaka rombaze uyu mutumire wanyu ari we wacu urugwaruka rutize mbere usanga benshi ari abanywara umugi usanga mbere ari abantu no kurya badakoze aribyo nenga bibashimisha barutegekaniriza iki muri kazoza kari imbere hamwe kumbure leta yo bafata mu mugongo
ego
cyane cyane cyo kibazo cyose ego
urakoze Estelle
murakoze cyane
turagushimiye na Nestor turagushimiye
ndabashimiye ku murongo ku cyo cyaherika
ego kaze neza hanyuma Chancel bamuhaye na Naomi Teriteka nabo nyene kumbure na nugwaruka ariko barize ariko barababaye kadumvuge ko bababaye nabo batize bashobora kuba bataronse ubwo buryo canke ubwo bushobozi bwo kuja mu ishure Chancel hari ico utegekanya cyo gufasha abo basanzwe batize bicaye turabona yuko usanzwe ukora byinshi byerekeye gufasha abana kugira ngo baje ku ishure kubaha amakaye n'ibindi abasanzwe batize bakuze gato hari ico muganira nabo hari ico mubafasha muri iki gihe
muri uno mwanya novuga yuko atamugambi noba mfite wo gufasha bene kugwaruka ariko hari ayandi mashirahamwe naho jewe nkaba ndiko ndabikora hari ayandi mashirahamwe menshi akorana n'ugugwaruka bitaba twaragiye ku ntebe y'ishuri bakabigisha imyuga nk'uko hari wabivuze hariho za sejetaye hariho za giriyeja hariho za nanje nobaho porogaramu yitwa nanje nobaho ni nyinshi hariho nyinshi zitandukanye rero nk'uba bishoboye arashobora kuzegera akabaza yuko atacu bashobora kubafasha atacu bashobora kubaterera ku ruhande rwabo gusa natwe turifuza yuko mu migambi muri kazoza dushobora kuzokorana n'ugwaruka kuko turazi neza yuko ugwaruka ni twaba dushaka guteza imbere igihugu cyacu ni twaba dushaka ariko igihugu cyacu utere intambwe ugwaruka turarukeneye rero ugwaruka nabwo rutegerezwa kuba novuga gute kuba forme rukamenya rukiga ukungene nabwo rushobora kwiteza imbere
uvuze ikintu gihambaye cerekeye kuba forme ni ukuvuga kwigishwa kugira ngo bashobore kumenya ingene batumbereza ubuzima bwabo Naomi wewe ugaruka rutize kumbura ushobora kuba ufite imyaka yawe ruri ngaho impanuro ubu rufitiye n'izihe iki gikorwa urimo woba hari icyo utegekanya kumbura cerekeye kubaganiriza guhura nabo gukorana nabo ubyumva gute twumva umengo uri kure gatonya Naomi wo kwegera telefone gato ijwi rikumvikana neza Alo Naomi woba ufise ama écouteur canke uri kuri haut parleur ntitukumva
kuko wifuza umuntu wese kuko yifuza akeneye kuba kwigishwa nk'uko mwavuze kuba inyigisho kugira ngo icyo ashaka kuba kuko birakenewe rwose mu buzima umuntu wese ashaka kugira ateza kuba izo nyigisho zikenewe zo mu ishuri zo mu buzima busanzwe niko navuga kandi twese turakwijukira mu kurondera kugira umwete no kwiga tukajya mu ishuri kuko ariho ubuzima bw'ejo buri
byiza cyane urakoze hamba Chancel urafise igikorwa cyitwa dusangire dukunze kubona ku rubuga gurukana bumenyi utubwira icyo ari cyo gikorwa kumbure n'ibyo twako turavuga byerekeye ugwaruka rutari mu mashuri rwicaye nk'uko Nestor yabivuze nabo nyene kumbure bofasha mu gihe batararonka intumbero y'ubuzima bwabo bofasha mu bikorwa nk'ibyo tubona abajeune abakiri bato muba musanzwe muri ko murakora kuko ni ibikorwa byo kwitanga ni ibikorwa bamwe badahemberwa ariko abo baba bafise akanya boza gufasha nk'igikorwa cha dusangire ni igikorwa giteye gute gitunganije gute
murakoze cyane uwo mugambi dusangire umugambi twashizeho kugira dushigikire abana mu bijyanye no kujya ku ishuri rero twavuye dusanga yuko udashobora kurungika ku ishuri umwana ashonje ari naho twaciye dushyiraho uwo mugambi nezwi na twise dusangire wo kugaburira abana uwo mugambi twawutangije mu kigwa kibamwo imiryango y'abatwa abasangwa butaka iherereye mu bukeye muri site yitwa Busekera aho tugaburira abana bashika ku 252 tubahubuye mu gatondo tukongera tukabagaburira saa sita ibyo byose ni mu ntumbero yo kugira turwanye bajya abana baheba ishuri kubera babuze icyo bafungura kubera ubukene buba buri mu miryango rero niho twavuye dushyiraho uwo mugambi rero ibyo byose kugira tubishobore turarima turorora ego ariko hariho n'abandi badushigikira hariho amashyirahamwe adufata mu mugongo muri ibica nk'ibiriya kuko ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi gisaba kwitanga kwinshi rero ni ukugitunganije
uti mufasha abana 252 uvuze ati mubagaburira nk'ubuyi buri munsi barabronka
ndakumvise neza
ubavuze uti nihenze uvuze uti ko mufasha muri iyo ntara yabukeye muri iyo ntara yabukeye iyo ko mufasha abana 252 buri munsi bakaronka ubuyi
ego
Ego dusaba na majana 252 tubahubuye mu gatondo imisi yose tukongera tukabagaburira sasita. Muri cyo muri yo ico gikorwa cyo gutanga ubwirwi kifashwe mu mugongo y'ishyira hamwe yitwa Community of Hope hamwe n'inkinguriro yitwa Kibondo Polish ndibaza benshi bararimenyerenga mu Burundi niho badufashe mu mugongo muri ico gikorwa cyo guhubuye imisi yose abana ego ariko turifuza kwagura kuko imiryango y'abatwa canke ni henshi n'abatwa gusa ni benshi bakeneye ubwo bufasha bwo kuronka ico bafungura cane cane mu kurwanya abana baheba ishuri kubera inzara hamwe n'ingwara zo gufungura nabi ku bana bakiri batoyi. Rero turifuza yuko mu gihe kiri imbere tuzova ngaho ibikeye gusa tutazoba tugikorera ngaho ibikeye ariko tuzaba dufite n'ayandi masiti atandukanye turiko turabikorera mu ivyo bikorwa.
Ego reka twakire n'ubundi ku murongo wa telefone munywanyi yitwa Alberto. Alberto amahoro neza.
Aho cyane
urakomeye
urakomeye kabisa cyane naho kuno meze nga
turashima natwe kibazo cyangwa icyumviro
mubuze ngo
ikibazo cyangwa icyumviro
je cyane cyane na cyarutaga icyumviro nkuko yara numvise karabishikiriza icyumviro cyane nuko bagerageza bakagura bakagira mu ntara za ruguru kure cyane hari ntara kabisa za ruguru abana ba ishuri kabisa barapfa n'inzara kuyatanga bafite inzara ntabwo bashika ku ishuri cyane kuko nanjye nkiri mu gihugu naho zimpembera njya mu ntara za kure ahantu nabonye kabisa amashuri yiga ntabwo biga kabisa
kubera inzara
ku buryo nanjye ujya nanjye hari iyo porogaramu nanjye nayo ndayifite nko mu bice bimwe nayo nabonye ubundi se gahunda y'uko nirinda abantu tuzifashanya tugakora igikorwa nk'icyo nanjye
ibyo bikorwa byari bikorwa bimeze gute Ganesto Galberto na Ntunga
ibikorwa nanjye umusaza n'umugambi kugaburira abana bari mu mashuri y'intango
intambanyi none wahuye nazo zari izihe ko numva umenye ngo ntukibikora
intambanyi inzara nisomwe inzara abana baba bafite mu muryango
oya nk'intambanyi nka wewe wari wifuje gufasha zoba zaragutumye uhagarika igikorwa Alberto turacyari kumwe telefone karamugoye kumbura aragaruka atubwire harategezwa kuba haraciyemo akabazo intambanyi zitandukanye numvume ngo ntagikoresheje gukorwa ariko reka twakire undi munywanyi Anselme ku murongo wa telefone Anselme kaze neza
ego murakoze cyane kutwakira ku gihugu cya Amerika bo tukumva yuko bitakunda yuko dushoka ko tubaronka ngo twumve ibibazo biri kubera abazo n'intiyazo zikaziraterwa kana kuganira bisa no kifatira hagati rero muri sanga jewe nandi nkugaruka n'ijanye n'intererano icugaruka gukora kugira ngo ruteze imbere igihugu na cyane cyane urugaruka rwende kwago rubarukira inyuma rwataragira nk'impano runaka kugira ngo rushore kwicana ku mitambi y'iterambere kugira nkugaruka rumaze kugira icyo rumaze kubona nk'imbono mu bintu bijanye no kwiteza imbere turagerageza guhimiriza abagenzi bacu kugira ngo niba uri bijukire cyane cyane mu gihe batararabonka dufate uburyo bukwiye bagire utugambi duto duto tujyanye nk'uburimyi ubworozi ukora utuntu duto duto dufate nk'inkoko udukwavu utuntu nyine duto dutunga dufate tutarasaba imitahe miremire hama kujyanye n'uburimyi naho bakazi bararima nyine dufate nk'ibiterwa bidasaba umutahe muremure Hello
ego
nk'akarorero
kw'ibiterwa ubabwira ni nk'ibihe uba waragerageje canke uzibo boronkamwo umutaye vuba vuba twovuga nk'irengarenga kumbure ikintu kimera vuba
sabye
twotanga akarorero nk'irengarenga canke iki kimera vuba vuba kandi cyo kwinjiza uburyo buke
ego cyane irengarenga problema ni gitegwa cinjiza n'ingwa kandi gitasaba umutahemuraye mure burya umanje ugafata ukitunganiza dufate umwavu kama uyu mwavu w'umunyabarega iyi myavu y'ibyakatsi nyine bisanzwe ukitunganiza inyabarega weje gutunganya inyabarega ukaca uronka ahantu hatonya nubwo dufate duba nk'imetro 20 kuri 20 hama ukacufata irengarenga kwanza ugafata umwavu kwanza ukamija umwavu hama mu mukazana imbuto z'irengarenga ukamija hama mu icyo gihe uba wateguye dufataho mija haba ari nka pepiniyeri dufata uwasigaza nyine ahandi hantu hagutse zimaze kugira gutera intambwe muri pepiniyeri ukazifata ukazibatora rero ukatuziteragira ku buryo bwa kijyambere ni kuvuga irengarenga nyuma y'iyi ngazi itatu ni kuvuga iminsi 25 irengarenga utanguye gusoroma hama kindi kintu nacyo kijyanye n'uburimyi nyine butobuto dufate budatwara umutahe muremure nk'umuntu ashoboye kuba yoronka dufate nk'ubwatsi runaka akaca arima nk'ibigori n'ikigori naco nyine vraiment n'ikiterwa gitwara uburyo burebure kiretse yuko ubunye hariho udukoko dukunda kubangamira mugabo naco nyine ushoboye kuronka dufate nk'umuti wo kudupompa mu bisanzwe natwo nyine ntabwo utwara uburyo burebure bisanzwe nk'ibikerwa nuvuga bishobora gutwara nk'umutahe muremure ari nk'ibyo abantu nyine baba bamaze kugira ugaruka bamaze gutera intambwe cyangwa rufite n'aho bamaze kudoda mu mashyamba atandukanye cyangwa mu mabanki atandukanye ni nk'umuceri dufate umuceri ibitunguru amatomati ivyo n'ibintu bitwara imitahe miremire mugabo nk'ugwaruka rutaragira umutahe muremure yije turi kwirimbiza idorengarenga akijukira kurima ibyo bigori akijukira kurima reka n'amashu mbere amashu nayo nyine n'ukuri burya nta mutahe muremure atwara mu gihe uba wamaze kwitunganiriza ukaronka umwapfu kama uyu mwapfu w'umunyabarega ibyo bitego kwari bitatu nta ibyo yokabo gukora bitatu nta ntuzenya nta mutahe muremure bitwara mu gihe uba wamaze kuronka aho ushobora kubikorera
Anselme urafashije cyane gose kuko mukanye cyo turavuga abajene batafise ico bakora kumbure tano mutahe baba bafise bicaye urabafashije cyane wabwiye uti ni muje ku kivi muje mu mirima kumbure ni mirima yo mu kigo waduhaye n'amametro mato cyane washaka gukoresha akagira irengarenga ikigori amashu ibintu bimera mu minsi mike cyane nk'iminsi 20-25 bagatangura kwinjiza urafashije cyane
ego ni kuri byo bintu bikomeye cyane rwose kandi mu bisanzwe nk'ugwaruka mu Burundi nta gwaruka guhabwa ruvuga ngo nge nabuze icyo nkora ngo nge nabuze umutahe wo gukora mu bisanzwe umutahe wa mbere umuntu ashobora kuba yo afise ni nguvu ni burya bwenge aba yahawe n'igihugu kubona igihugu cyarakoze ibishoboka byose nk'ugwaruka rukiga rugaheza amashuri ntushuze ngo avuge ngo nabuze icyo nkora nta muntu ashobora kubura icyo akora ari gukataka k'igihugu cy'u Burundi nta n'umwe yobaho kiretse gusa umuntu afite akandi kagezo runaka sino n'ukuri uri umuntu wugurutse mu mutwe kubaho ngahanya mu Burundi vrema birashoboka mu gihe ushatse kubaho udahereye hejuru umugabo ugahera hasi birakunda cyane ko tumugize cyo Burundi
none Anselme mbere yuko tuja ku wundi munywanyi wewe uri mu bihe bikorwa muri iki gihe byo kwiteza imbere numva ko ufite ibyumviro birashe cyane kandi uteye intege abandi ibyo urimo muri kino gihe ni ibihe byo bakumbure bigufasha kwibeshaho kwiteza imbere
bo jewe dufate nk'ubu nk'ibikorwa navuga ndimwo bijyanye n'ubuhinzi jewe nk'ubu ni isaha n'umwanya tuvuga naburya mpamakazi mu murima wanjye w'itomati ndi ko ndavomerewe hano mu Burundi ubu ni igihe cy'iki turi mu kwezi k'umunani tujya duhangana n'izuba bashyikaze cyane rwose mbere yaho umuntu ashobora kujya ahantu hatari munsi y'igiti nko guhera mu masaha nyine dufate nk'isaha n'umwanya w'utubiri mu masaha 12 guhera nka saa 9 gutya niho umuntu ashobora kujya nyine ahantu hatari munsi y'igiti nawe ndiho mu masaha 6 mu masaha yindi kuko usanga ziba ari byinshi cyane rwose rero nk'isaha n'umwanya ariko ndarima utuntu tujyanye n'itomati ngo ubushize nyine guhera mu kwezi kwa gatanu nari mu bigori navuze ko ibigori nabyo nyine bifite amarisike mugabo intambara ntitwahuye nabyo si kuvuga ngo ni kuba ari ubwo bukoko bwanteye kugira ngo butotore ibyo bigori ahubwo byakoze ni uko mu basohoye imbuto izi mbuto badusohorera ziva mu mayizabo baduhaye imbuto mbi cyane rwose generalemye iregitari yose y'umurima w'ibigori isaha n'umwanya nta kigori na kimwe gifite giheka ibigori byose umurima wose nakemeye hasi isaha n'umwanya rero yewe niko nubandi ko nditunganye ukumva yuko nshobora kuba uburimi nabuhereye dufate ngo bahaheze nk'imyaka nk'imi itanu mbo sinavuga ngo ari banki iri kuramfata umugongo cyangwa ishyirahamwe ariko ni jyewe nyine ubwanje ku giti cyanje ariko bivanye n'uko nagenda byinjiramo ngenda ndabibona uburyo ntigeze kubikora urumva ko ndageze ku ntabwo ushobora kurima itomati umva kiri kuri zarengarenga zarengarenga nubwo nshobora kugira ndabamba bupfandikize intera n'intera y'ibindi biterwa runaka mba nari umugabo sinshobora guhera kuri irengarenga kuri irengarenga bisa n'umuntu umenga nawe aramaze kumera nk'igitambo mbwa ati nivugana nari nkeje mbwa namaze kugitambo gatoya ariko mbwa nizo nahereye ko bituma ishobora kubwira nkani kujya mu itomati nazo
ego nokuri Anselme urakara rero kugwaruka rushoboye gukora rukiteza imbere rutarinze ku nkuko bivuze kurindira amabanki runaka turaguteye intege rero
bacha nuko nanga ndabinda cyane cyane kwese kujya America kanya mu mpaye kandi no kuvimbira byanjye cyikirije na cyane cyane ukaburirwa rw'igihugu cy'u Burundi koko gukora amahugu mu munzu ukareka kurindira ngo mbega batutaronsa kazi akazi nakanyene igihugu cy'ikigeje kikagukita kikagusubika kuramura cyangwa diplome yawe nibujya bwenge yani diplome cyangwa urujya rupapuro wabaguhaye nibujya bwenge wabaguhaye niyo diplome yawe utahana ukoresha zijya mpano rero kuba wagize niba waronse kacye bituma ugirane ukera uje imbere
urakoze cyane Anselme urakoze cyane turagushimiye reka tubandanye ku murongo wa telefone n'abanywa n'abatumire bacu buno munsi aho turiko turaganira cyane cyane kubijyanye no kuhaguruka nk'ugwaruka kugira ngo ufashe ugwaruka bagenzi bawe cyane cyane abana bakiri bato abana bantaho nikora nivyo Chancel bamuhaye na Naomi Teriteka barimo muri iki gihe bariko baragerageza gufasha abana mu gihugu hagati ahantu hatandukanye ngaruke kuri bo Chancel nawe Naomi kugira ngo utore aho uja gufasha twumvise ko Alberto yavuze ati nimuze muraja mu gihugu hagati mu ntara za kure abantu bantaho nikora mu bamwe batoye gute intara canke ikigwati runaka mu gitora gute kugira ngo mukigendere mushobore no kugifasha Naomi duhere kuri wewe
makewe n'ubu igikoni ndatekura mu bihugu buruhuko ndokorera mu ntara mu Kayanza hamwe no mu ntara y'Ubuhuri ibutopo I am a teenager. I am a teenager.
shobore kugira ico nkoze kuri abo bana kugira ngo bashobore kwiga uyu mwaka. Niho rero nagenda ndagepoza hamwe hamwe ndibaze ko ico gikorwa kizokunda uyu mwaka abana badusha ku ishuri, ndibaze ko ico gikorwa muzokibona.
Nibyo koko umuntu amenya ikibazo c'ahantu iyo hagende akavyibonera, uti warabonye uwo mwana yitaba ishuri akagenda akamara umwaka wose ari ukwitaba gusa ishuri, ari ukwinjira mu ishuri mugabo ataco yanditse kuko atakaye afise. Ni ibintu bitoroshe. Hama nabo nyene Chancel, uba watoye gute ico kigo iyo ntara kugira ngo uyigendere? Nuko baba baguhaye ibitigiri by'abantu aho nikora, nuko ba warumvise ingene vyifashe, utora gute aho uja?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Hama hari uwavuze ngo tube dushika ruguru canke hehe, iyo nagomba mvuge yuko maze gukorera mu ntara zirenga cumi. Izo ntara zose ndasize ibikorwa maze gukorera yo ku bijyanye no gufasha abana bantaho nikora. Hama rero kugira menye aho hantu canke menye ki abana banaka baha umugwi w'abana waha barakeneye ubufasha, kenshi ndabibona ku buhinga ngurukana bumenyi. Hariho amamedia nko ku no radio ino VOA canke amamagazini imbere yaga n'izindi, nama ndabibona bariko baratabariza abana canke abo bantu baba bakeneye ubufasha. Hama nkahashika nkaraba hayema nyene yuko bakeneye ubwo bufasha. Hama hariho n'ikindi kintu twamatwoorganiza ndi kumwe n'undi mugwi w'abajene twama dukorana citwa tourism humanitaire, tugenda gutembera ahantu turiko turaraba ico dushobora gufasha aho hantu. Ntitugende gutembera po gutembera gusa, ariko nyamba tugiye mu Kirundo mbe n'igiki twosha dukorera abana baho mu Kirundo, nyamba tugiye Makamba, yego turahatembereye turahabonye, muri Monge turahatembereye turahabonye, mbe n'igiki twosha dufasha abana baho hantu. Ego rero ni muri izo nzira nkunda kumenya abo bana baba bakeneye ubwo bufasha. Reka ndetse nuko kuntu ubu hariho abamaze kumenyera yuko nkora bino bikorwa, nza numva telefone ivuye aha canke hariya mu ntari canke iriya abantu magara bambaza yuko ataco noshobora guterera.
Ego utubwiye ati tourisme humanitaire, hari abashobora kuba batari bwumve ikintu nk'ico cerekeye kuja kugendera intara uyitembere, mugabo ufise intumbero yuko uza kugerageza kumenya abaho ingene babayeho n'ingene mwo bafasha. None iryo shirahamwe utubwiye ryitwa ngo iki, abatwumva bifuza kumurega kwifatanya namwe iyo mugiye muri zo tourisme humanitaire uko kugendera izo ntara bifatanye namwe, iryo shirahamwe nirihe mukorana nagiye mugize ibintu nk'ibyo?
Sishira hamwe ni umugwi w'abajene w'urwaruka twagiye hamwe uko donc twese twahujwe n'uko turajushinga n'uko hagira icyo dutereye kuri abo bana bakeneye ubufasha, kuri uyu mugwi w'abo bantu abari bo bose baba bakeneye ubufasha. Rero ifata duhuzwa n'ukungene
none
uko kuntu
duhuriyemo
WhatsApp
urubuga
kwa WhatsApp duhuriyemo.
Reka kumbure tudusozera ikiganiro, sikaye umunota umwe n'igice, kumbure mutubwire uburyo abantu bashobora kubaronka kugira ngo bifatanye namwe mu bikorwa murimo. Mpere kuri wowe nyine turi kumwe Chancel, abantu bo kuronka gute haba ari kuri Instagram cyangwa telefone yawe muri make?
Jewe abashaka abifuza kumenya byinshi mu byo nkora cyangwa abashaka kudukerera yaba ibyiyumviro cyangwa mu buryo, barashobora kundonka ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn n'izindi. Izina ni Chancel bamuhaye, Chancel bamuhaye baryanditse baca bantora cyangwa bagakoresha inimero nkoresha yaba WhatsApp cyangwa nimero zo kwitaba 71 41 91 92 Ponteye, Kahanteye, Zanteye, Nonanze.
Ego urakoze cyane. Nsaba imbabazi ku munywanyira kiri ku murongo ariko umwanya utubanye muke cyane. Daniel Nsabimana, kumbure mu kiganiro gikurikira tuzoshobora kuronka akanya kuko ku mikoro ngo uganire n'abatumire. Reka nsozira mpe na Naomi iteriteka akaryo kuko tubyira ingene two muronka. Naomi, nawe bwo kuronka gute?
yonaje mwashaka kumpora ko cyangwa akora nkuko mebabwiye n'icyanze cyashaka cyanze ariko ndabishira kuri konti ya kopi ya jeune dukorana ni siblings love
yitwa ngo iki isubiremo
real siblings love cyane mukanyandikira jewe ni
ego akanye katubanye gake barakuronka kuri Instagram yawe murantunga Naomi ikiganiro twirangiriye ngaha anyu turabashimiye mwe mwese mwaterereye mwateza amatwi mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka ndashimiye na Dieudonné Cyubahiro yafashije mu bwinga bw'ivyuma kumwe na engineer mwakoze mwese.